Et non, mais ça, ni joue d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranye i Washington DC mu kinundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 bikaze mu makuru yo kuri no mugoroba ngiye gushikizwa na Ange Fidel Nyongabo. Mu Burundi abanyagihugu baba kumugwa mukuru wa politiki ya Gitega no kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe.
Turashaka no kumara imbizi idafite amazi iyo tuyakeneye turajya mu myonga aho usanga atari meza mugabo kubera atakunda buri bugira hakurya burayakoresha.
Uyo ni Irene Dusengimana, umunyagihugu aba mu gisagara cya Gitega.
Aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu bayakuramo babanje kuyimba kugira ngo ashobore gukwira urabona ko bidakunda.
Iyo nawe ni Venama Nirambona uramatari w'intara ya Gitega. Urunani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ibyicaro bya politiki muri Senegal yanse ibyasabwe na Perezida Macky Sall zo kugira ibiganiro byo shyiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibindi bihano bishasha. Idonido y'aya makuru yose ni mukanya isasa. Amakuru rero avuga hirya no hino ku isi. Urunani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ibyicaro bya politiki muri Senegal kwanse ibyasabwe na Perezida Macky Sall byo kugira ibiganiro byo gushyiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Amashyirahamwe yifuza ko amatora yigijweyo na Perezida Sall atunganywa imbere y'itariki 2 y'ukwezi kwa kane. Eddie Guema araduha ibindi kuri inkuru.
Perezida Sall akomeje kotswa igitutu cyo gutangaza itariki amatora azaberaho. Amatora muri Senegal yagombaga kuba tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Sall yabajijwe impamvu adatangaza indi tariki nshya y'amatora, asubiza ko iyo tariki izava mu biganiro bizatangira kuwa mbere bizahuza abantu b'ingeri zose bavuye mu nzego zitandukanye. Yumvikanishije ko yizeye ko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha igisubizo ku ngengabihe y'amatora kizaba cyabonetse. Ibyo avuga ariko ntibikozwa abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi na mu miryango ya societe civile. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Boubacar Camara uri mu ihuriro ry'abakandida mu matora yavuze ko batemera icyifuzo cy'ibiganiro, ko icyo bashaka ari amatora ateguwe mbere y'itariki ya 2 y'ukwezi kwa kane. Iyi niyo tariki manda ya Perezida Sall igomba kurangira. Ubwo yavugiraga kuri televiziyo, Perezida Sall yavuze ko inshingano ze nk'umukuru w'igihugu zizarangirana n'iyo tariki. Gusa abajijwe igihe abona amatora azabera, yavuze ko bigoye kuyategura mbere y'iyo tariki. Muri icyo kiganiro, Perezida Sall yanavuze ko ashobora kurekura by'agateganyo cyangwa agatanga imbabazi ku banyapolitiki bafunzwe barimo Ousmane Sonko na Basile Diomaye Faye.
Urakoze Eddie kuri iyo nkuru. Ubutegetsi bw'igisirikare muri Guinea bwakuyeho inzitizi zose ku mbuga ngurukana bumenyi zari zarashyizweho mu mezi atatu arangiye, bibaye nyuma y'uko amasendika y'abakozi atangaje ko ategekanya gutanguza imyerekano mu gihugu cyose kuva ku munsi wa mbere utaha. Dusubiye dutega amatwi Eddie Guema.
Iyo myigaragambyo izabigamije gusaba irekurwa ry'umunyamakuru Sekou Jamal Pendesa ukuriye sendika y'abanyamakuru, igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko no gukuraho inzitizi kuri interineti. Iyo myigaragambyo igiye kuba mu gihugu havugwa ibibazo byinshi bishingiye ku kuba guverinoma yarasheshwe n'isimburwe n'ibindi. Byari biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu aribwo urukiko rufata umwanzuro ku rubanza rw'umunyamakuru Pendesa. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa amezi atandatu. Muri Guinea, ubuyobozi bwa gisirikare bukuriwe na Jenerali Mamadi Doumbouya wafashe ubutegetsi ku ngufu mu 2021 binyuze muri kudeta. Buvuga ko icyemezo cyo kugabanya ikoreshwa rya interineti cyafashwe kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. Kuri uyu wa mbere ushize, Jenerali Doumbouya yatangaje ko asheshe guverinoma ndetse anategeka igihugu gufunga imipaka yacyo. Yanategetse ko abagize guverinoma bamburwa pasiporo zabo, imodoka z'akazi na konti zabo mu mabanki zigafatirwa. kuva Dumbuya ageze ku butegetsi nta myigaragambyo myinshi iba mu 2022 abategetsi ba gisirikare babujije imyigaragambyo mu gihugu ababigerageje barimo abanyamakuru abo muri societe civile nabo mashyaka atavuga rumwe no butegetsi bagiye batabwa muri yombi kubera igitutu cy'amahanga ubuyobozi bwa gisirikare buherutse gutangaza ko buteganya gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili mu mpera z'uyu mwaka
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Burusiya ibihano bishyashya byose hamwe amajana 5 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nazo
Ibyo bihano bishasha byegigisata cy'ubutunzi icamahinguriro y'ibigwanisho aho Burusiya buvanye ibigwanisho abagerageza kuburizamwo ibihano by'Uburusiya n'abagize uruhara bose mu ipfungwa ry'umunyepolitiki Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu aherutse kugwa mu ibohero mu Burusiya itangazo rya president wa Amerika Joe Biden rigira riti ibihano bizokora ku buryo president Vladimir Putin yishyura ikiguzi kinini ku gasomborotso akorera amakungu nibura buzwa akorera abari mu gihugu ciwe president Biden yishimiye kandi inguvu zishira hamwe igihugu byo mu burengero byishinze kwivunira umwasi hamwe utan yasiguye ko mu gushigikira Ukraine iryo shira hamwe kerekanye ubumwe rizokwama na ntaryo rifasha Ukraine kandi itazohigimanga kuri yishura Rusiya amabi n'agasomborotso yavuze ko bukorera Ukraine muri iryo tangazo president Biden abandanya kuvuga ko ari ngombwa ko inamashinga mateka Amerika yemeza yandi mafaranga yo gufashisha Ukraine hatararengerana kuko ico gihugu atabigwanisho gifise Amerika ifatiye Urusiya ibindi bihano mu gihe kuri no wa gatandatu imyaka ibiri zo birumanye Urusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine umwe bwa buraya nabwo nyene buri munsi yo gufatira ibihano bishasha Urusiya ivyo bihano bizoba birimo ukuziririza abantu n'amashamwe amajana 200 yo mu Burusiya gukorana ubucuruzi n'amasosiyete yo mu mwe bwa buraya
urakoze Diane kuri iyo nkuru umuvyeyi w'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'Uburusiya Alexei Navalny yitavye imana itangaje ko yabonye ikiziga cy'umuhungu wiwe mu butumwa bwa video yasohoye umuvyeyi wa Navalny yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya buriko bumukora kwiterabwoba ibindi kuri inkuru dusubire tubibaze Diane Nini Ntazwe
Lidmila Nalvanaya nyina wa Alexei Navalny muri ubwo butumwa bwa video yavuze ko inzego ziperereza mu Burusiya zishaka gushingura umuhungu wiwe mu kibanza cibanga kandi atamihango yo kumuherekeza niteka Nalvanaya asigura ko inyuma y'iminsi yaramaze yarimwe uruhusha rwo kubona umuhungu wiwe ku munsi wa gatatu w'inondwi yagiye mu buruhukiro bw'abapfuye ahari kiziga canya kwigendera akakibona ariko bakanka kukirekura yagize ati amategeko aratomora ko babwirizwa kuma ikiziga cha Alexei ariko hakubikora bariko bantera ubwoba banegeka ahabwirizwa gushingurwa ryari yoshingurwa na gute yoshingurwa ibi ntivyemewe n'amategeko muri iyo video yaciye ku rubuga rwa YouTube rw'umuhisi Navalny nyina wiwe yabandanije kuvuga ko ubutegetsi bw'Uburusiya bwifuza gushingura umuhungu wiwe mu ibanga agira ati bashaka kuzontwara ahari imva bakambwira bati aha niho umuhungu wawe ashinguye ibi ndavyamirije umuvyeyi wa Navalny nta donido yatanze kukungene yasanze ikiziga cy'umuhungu we kimeze gusa ku rundi ruhande umwe mu bakora amatohoza atavuze amazina yamubwiye yuko umwanya uri kuramujana kuko umubiri w'umuhungu wiwe uri kurabura akemeza ko imbona nkubone yateye ubwoba n'abamubwiye ko atihuse kwemera ko umuhungu wiwe ashingurwa mu ibanga bazomenya icyo bakoza ikiziga ciwe ntacu ubutegetsi bw'Uburusiya buravuga kubwoba n'igitutu uyu muvyeyi wa Alexei Navalny yemeza ko ariko araterwa icegeranyo abaganga bahaye nyina wa Navalny kivuga ko yahitanywe n'urupfu rusanzwe umuryango w'umuhisi Navalny n'izindi mpande zitandukanye yamara bo bavuga ko atankeka yishwe n'abategetsi b'Uburusiya n'ivyagirije Uburusiya buhakana bwivuye inyuma
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda mukanya rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatanguye zo guhuza mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edi Gwema adufitiye ibindi.
Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na bimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero zibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida João Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo ya Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo.
Tukivuga ku kibazo cy'umutekano mu karere, umukuru w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Salva Kiir Mayardi akaba kandi ari na warongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika buseruko yabonanye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Bujumbura mu rugendo Salva Kiir yarimwo mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Ni muri kurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC aribyo u Rwanda, u Burundi hamwe na Kongo, bigaragara ku migenderanire itifashe neza. Mu kiyago cy'abo bakuru b'ibihugu Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko akwishyirwa mu ngiro gihuta ry'ibyafundikiwe na Nairobi bigaherekezwa n'ibyafundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo n'ihungabana ry'imigenderanire ntiritandukire ibindi bihugu uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi nk'umukuru w'igihugu arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye isaha zitatu z'agatondo n'umushikiranganji ajeje yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwihe rero. Mu itangazo risoze urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko, Dr. Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishyirwa mu ngiro gihuta ry'ibyafundikiwe i Rwanda mu gukinga k'umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Ibihakwaha gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nk'uko Dr. Peter Matuki
Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux États.
Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshyira mu ngiro ibyo byiyemeza mu by'aya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye yumvikana mu biyago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko, bityo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu ibintu hamwe no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda ayo yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11/0 umwaka w'2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye cya Congo.
urakoze Thierry kudusomera iyo nkuru. Mu Burundi kandi abanyagihugu baba kumugwa mukuru wa politike yitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Yamaze atangwa n'ishyirahamwe Regidezo atabonetse abatari bake bakavuga ko baca bikora mu mazi y'inzuzi cyafuye kubura uko bagira. Inkuru ijwi rya Amerika gifashishije abakunzi bayo mu Burundi musomerwa na Tezira Hatungimana.
Abo bakumugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama. Avuga ko kugira ronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga, usanga atari meza, mugabo kubera atakunda uburi bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi, nayo nyene aragira ibibazo y'ishyirahamwe Regidezo ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patrice Simoni nzigira barya arongo ishuri gitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi
muri Regidezo bikagwa muri ya minsi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri quartier iwacu, tica tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande bakayeza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye aha bayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko icyo gisagara gitera cyagukwa ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa byabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke.
Byaragaragaye yuko aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu Gifaransa bita nappe phréatique bayakuramo babanje kwimba bagakoresha amapomo, niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha. Bene yandi ava ku misozi na cyane cyane cyene kugira ngo ashobore gukwira abene gihugu bo muri kino gisagara by'ukuri urabona ko bidakunda.
N'umwishyirahamwe Regidezo ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umuturamo icyo kibazo leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'u Bufaransa.
Musanze turavye amazi ari ngaha mu gisagara cha Gitega novuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi ruvubu tukaba turagifashwamo n'igihugu cy'u Bufaransa n'ubu barashaka ko barakora. Ubu rero n'uwo mugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cha Gitega mu myaka itari mike.
No mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura iharugwamo abantu bababa ibihumbi amajana 900 amazi atangwa n'ishyirahamwe Regidezo naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga. Ababa cyane cyane mu makaritiye yo mu buraruko no mu manoko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regidezo baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi.
Vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndanga, twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara n'inga yose atamazi aje kujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye.
Twe dukora ngaha amatora yabuze cyane, turakenya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazi ntabaragihugaye kenshi tuvoma mu gerero yabuze gutemba ko hariye.
Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata minenerwa igisata cy'amazi kandi amazi ariyo buzima. Agatongo asara umwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi.
Ndakanza karorero ndo munsi wa gatanu Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80 mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingahe, kuva ngaha gushika ahahigi mutambo ni birometero bingahe. Twosaba cyane dushimitse leta ko yokwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose.
Naho mu buyobozi bwa Regidezo badashima kugira icyo bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi. Bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shyirahamwe utashyizwe mu ngiro. Uwo nawo wari uwo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu mwaka wa 2018. Iryo shyirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko abama mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbu mu mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu ishyirahamwe Régie des Eaux gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira
Tati ijwi rya Amerika Washington DC mu Rwanda abagize inama nshingamateka ku munsi wejo wa kane baremeje integuro y'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agenewe kwakira abimukira n'abasaba ubuhungiro bashobora kuva mu Bwongereza Eric bagira ubusa adufitiye inkuru y'imvaho
Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata 58 barawemeza ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja ministri w'ubutabera w'u Rwanda cyarimwe n'intumwa nkuru ya leta
ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko numva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose
Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu ubwongereza bwanze kwakira babuganye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda Depite Frank Habineza yabimburiye abandi
Nabonaga abantu bari mu Bwongereza ari abantu bavuga yuko babuze aho bajya abo bari bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo kandi amategeko agateganya yuko umuntu cy'uko yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira nkumva yuko za nshingano cyangwa ari inshingano z'uko cy'ubwongereza kumwakira zitagombye kuzaniza inshingano kuri leta y'u Rwanda nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora nkumva ko inshingano z'ubwongereza zitagombye kwitwa umutwaro wagira muri leta y'u Rwanda
iyi intumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga
dusukurikira itangazamakuru ryo mu Bwongereza hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda
ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho
inyungu zo wabagisobanura ndumva biri mu busesenguzi ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze ni ibintu abantu bashobora gusesengura ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarigize
bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye
Yakoba Spika nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira kuko ibyo dukoze birenze amategeko ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze
ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana
Umundi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean-Claude Ntezimana akibaza ku buryo ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari
nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha yibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu nibaza none icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda
Minisitiri Rugira Shebuja yamusubije
aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere cya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi u Rwanda cyane cyane nirarunanwe narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza
bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5, mu mezi ane ya mbere ukazabanza kwakira bagera mu 2,000. N'umushinga ubwongereza bumaze gushora amaka yabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, n'ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rwatangaza ko kubufatanye n'ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazabashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazaturaza nk'inkambi bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022, ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Echo ry'Ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ariko dusezerana tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru tubashikirije ku makuru yo hirya no hino ku isi. Twabwiye ko urunani rw'amashyirahamwe 40 adaharanira ibyicaro bya politiki muri Senegal kwanse byasabwe na Perezida Macky Sall zo kugira ibiganiro byoshyiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Twabwiye ko ubutegetsi bw'igisirikare muri Guine bwakuyeho inzitizi zose ku mbuga ngurukana bumenyi zari zarashyizeho mu mezi atatu arangiye, bibaye nyuma y'uko amasendika y'abakozi atangaje ko ategekanya gutanga imyekano mu gihugu cyose kuva ku munsi wa mbere utaha. Hano muri Amerika twabwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye Uburusiya ibihano bishyashya byose hamwe 500. Naho ku byerekeye Uburusiya, umubyeyi w'umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta y'Uburusiya Alexei Navalny yitabye Imana yatangaje ko yabonye ikiziga cy'umuhungu wiwe mu butumwa bwa video yasohoye. Umubyeyi wa Navalny yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya buriko bumukorako iterabwoba. Mbere yuko dusezerana twumvise aka karirimbo ka Bruno Mars. Niho rero dusozereye makuru twatwa fitiye mu aka kanya. Dushimira bagize uruhara bose ngo ategugwe yongera abashikire kuri micro mari 18 Fideni Yongabo. Amajwi y'ibiganiro zari bihagarariwe na Etienne Karekezi, yashyizwe hamwe na Nadia Taha. Tuwasezerewe tubifuriza kuroranirwa anaho ubutaha. I'll be the first to say that I was wrong.
much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know.